mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika gisamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwana mutsenshuti bakunzi muzindukanye natwe kuri no wa mbere mu Burundi ijwi rya Amerika muri ko muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya bose abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijuri yobora ikaze mu makuru yo muri kano gatondo mugiye gushikirizwa na Jean Diane ni nahazo abantu bitwaje ibirwanisho barimo abavuga ikirundi baraye banyuruje abakongomani batatu bo mu bwoko bw'abanyamurenge babasanze mihana yabo irahitwa Mutarure ni muri territoire ya Uvira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo.
Umugabo umwe bari mu bitaro baramukubise cyane ibintu byose barajyanye barasatse amahuzu barajyanye n'amafaranga yari arimo yose barajyanye bari bambaye imyenda y'abakongomani ya gisirikare ariko imvugo yabo bakavuga ikirundi ni kirundi bavuga.
Uyu ni Gatoni Jonathan atwara akarere ka Mutarure kabereyemo ubwo bisha mu karere kandi muri make ku munsi wa gatatu w'indwi za Tanzania irinjira mu matora y'umukuru w'igihugu azororerwa n'umurwi wa EAC uzoba uhagarikiwe n'uwahoze ari perezida w'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya. Turabigaruka ko handi hato abakunzi b'imikino na sport mugumize umurongo ku ijwi rya Amerika tubafitiye ayavugwa muri ico gisata sangwikaze bakunze ijwi rya Amerika. Imbere yo kuja kwidonido ya makuru yose duce ku masonga ariko mugenzi wacu Aloyse Bigirimana habaza tubwire agezwe hirya nino ku isi. Aloyse mwaramutse mikroni rwawe.
Urakoze Diane. Imishamirano ishimikiye ku moko yahitanye ubuzima bw'abantu babiri muri Cote d'Ivoire mu bice bibamwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Imugihe hasigaye indwi zibiri mu gihugu kije mu bihe by'amatora. Iyo mishamirano yadutse ku munsi wa gatanu mu gisagara cya Bangwanu mu buraruko bwa Abidjan ahakwiriye abanywanyi b'umukandida atavuga rumwe n'ubutegetsi Pascal Affi N'Guessan nk'uko byavuzwe n'ababyiboneye. Ibinyamakuru muri ico gihugu byashikirije ko amaduka n'amazu y'uburiro byasahuwe byongera biraturirwa kandi ko n'imodokari zaturiwe. Affi N'Guessan yahoze ari umushikiranganji wa mbere yavuze ku wa gatandatu ko inzu yiwe yaturiwe. Abandi bantu hafi 15 barishwe mu mishamirano ishingiye ku moko mu kwezi k'umunani n'ukwezi kw'icyenda mu bisagara bitari bike muri icyo gihugu nyene. Inyuma yaho Perezida Alassane Ouattara atangarije ko yifuza kwitoreza manda ya gatatu. Kuri w'Imana kandi intumwa z'ibihugu byo muri Afrika y'uburengero CEDEAO zashyitse ku murwa mukuru Abidjan. Uzirongoye Shirley Botchway yamuka muri Ghana yavuze ko ata bibazo bitorerwa umuti hatabaye kuganira. Yarahejeje kuganira na Affi N'Guessan hamwe na Ari Kona Bedie bose batavuga rumwe n'ubutegetsi kandi bakaba n'abakandida muri ayo matora. Izo ntumwa za CEDEAO zitezwe ko zibonana kandi na Perezida Ouattara hamwe n'umushikiranganji wa mbere Ahmed Bakayoko kuri uyu munsi wa mbere. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Perezida Donald Trump hamwe n'umudemokrati bazohiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu Joe Biden baragendeye ejo ku Imana amareta ya Nevada na Carolina y'uburaruko aho bateye intege abanyagihugu bariko baratora. Kaminuza ya Leta ya Florida ivuga ko Abanyamerika hafi miliyoni 20 n'inzwi hamwe n'ibihumbi 700 bamaze gutora mu gihugu cyose bakoresheje uburyo bwa posita cyangwa bishikiye ku bibanza by'amatora. Amatora nyezina zuba ku itariki 3 z'ukwezi kw'11. Ubwinshi bwabo bariko baratora muri iki gihe buhabwa insiguro yo gutinya ibigwi by'abantu ku munsi w'itora mu ntumbero yo kwirinda kwandura COVID-19. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres ejo ku Imana yarateye akamu ibihugu bya Armenia na Azerbaijan ko kubahiriza amasezerano yo gutanga agahengwe ko guhagarika intambara. Guterres yongeye anegura yivuye inyuma ibitero ku basivile byabereye mu ntara ya Nagorno Karabakh ibyo bihugu bifa. Guterres yavuze ko igitero cya misile mu mihana y'abantu mu gisagara cya Ganja muri Azerbaijan ku munsi wa gatandatu cyahitanye ubuzima bw'abantu 13 harimo nabana Armenia na Azerbaijan bumvikanye gutanga gahengwe kuva saa sita z'ijoro kwa gatandatu ariko izo mpande zibiri zabandanije kuri w'Imana kwagirizanya kutayubahiriza. Muri Thailande ibihumbi by'abanyagihugu barabandanije imyerekano ejo ku munsi w'Imana biyamiriza umushikiranganji wa mbere. Iyo myerekano yari irongowe ku bwinshi n'abanyeshuri imaze amezi ane ku murwa mukuru basaba itanga imihoho y'umushikiranganji wa mbere Prayuth Chan Ocha yafashe ubutegetsi ubwa mbere muri kudeta mu 2014. Ikinyamakuru The Bangkok Post cyandikira muri icyo gihugu cyavuze ko iyo myerekano yabaye kandi no mu bindi bisagara 18. Umushikiranganji wa mbere Prayuth yatahukanye intsinzi mu matora yo mu mwaka uheze ariko abamusaba gutanga imihoho bavuga ko yabayemwo amanyanga kugira perezida atsinde kandi hisunzwe ibyizwa shingiro ryahinyanywe n'abasirikare. Intumwa za Israeli ziherekejwe n'umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe ikigega zarafashe indege zigana muri Bahrain ejo ku munsi w'Imana gutangaza ku mugaragaro amasezerano yo kunagura imigenderanire Amerika iheruka gufashamo. Intumwa za Israeli zaherekejwe n'umushikiranganji wa Amerika w'ikigega Steve Manchin. Ibiro byiwe byavuze ko uru rugendo rugamije kwagura imigenderanire mu by'ubutunzi hagati ya Israeli, Bahrain na Emirati y'Abarabu Unite ubumwe.
Alize Bigirimana, urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza. Bakunzi bacu mukomeje kumva ijwi rya Amerika, ndayibutse ko isamira ni Washington DC ku mugwa mukuru wa Leta Zunze za Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amakuru yo mu biyaga bigari ni mukanyi sasa. Amakuru yo mu karere turayahera mu gisata cy'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abantu bitwaje ibirwanisho bagwiriyemo abavuga ururimi rw'Ikirundi banyuruje ku munsi wa gatandatu wuca ari kuwa Mungu abanyagihugu batatu mu bwoko bwa Nyamurenge baba hitwa Mutarure. Ni mu kiyaya ca Rusizi muri teritwari ya Uvira iri mu ntara ya Kivu y'Epfo. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yanyarukiye aho vyabereye kuturabira icuka kihari.
Ukigera ku Mutarure wabonaga ku maso yabo bantakababaro, abagabo bicaye mu muhanda babazanya amakuru y'ibyaraye bibaye, abagore nabo bicaye mu mazu y'abaturanyi baraye bashimuti w'abagabo. Nyakiwe Francoise n'umwe muri abo baturage yo ku Mutarure, abantu bitwaje imbunda babanje kunyaga ibintu byose byo mu nzu mbere y'uko bashimuta abaturanyi be batatu.
Turangije gufungura amasaha atatu tubona abantu barashitse, twari tucicaye hanze twari kumwe n'abana baraza binjira mu nzu, abana barashwaragira bariruka baja hirya no hino nje banyiriza mu nzu. Ubwo bashitse ngo nimbaheze imbunde ntayari irimo ndabahakanira, nkiyaye mbahakanira turayizanura ifite ntayo, baramfata baranzirika imigozi y'amaboko bayabohera inyuma, abana barabafata babashyira kuri sima bakura kuri matera, inzu barayisaka matera bazita hasi, nasakoshi barayaca yose barebamo izo bashakaga. Ubwo nyine bankubitanga babwira ngo nimurebe amafaranga runaka hari, mbwira gukubita nti nimurebe niriya saka mirimo ayandi. Ubwo nyine barasohoka basiga bankingiranye inyuma, umwanya muto barongera baragaruka babona kumpambura ibyo bari bakeneye zose, telefone, ifaranga, amahuzu, bamaze gutekera babona kumpambura.
Gatoni Jonathan n'umuyobozi w'umuhana wo ku Mutarure nawe aragaruka kuri ubu bugizi bwa n'aba bantu bitwaje imbunda baraye bakoreye abaturage abereye umuyobozi muri aya magambo.
Naraye kubwegera ariko habaye saa tatu baranterefona bampamagara bambwira kuko hano habaye imvungo, kuko amasasu hayavuga ko bafashe n'abantu. Ndarari uko none mu gitondo nzindutse nsanga bajyanye abagabo batatu, babajyanye mu ipoli, abandi barakubiswe. Umugabo umwe yagiye mu bitaro, ari mu bitaro baramukubise cyane. No n'inzu nyinshi, inzu zose haba n'inzu yanjye njyewe notabure, ibintu byose barajyanye, barasatse amahuzu barajyanye, n'amafaranga yari arimo yose barajyanye, inzu nyinshi. Nuko niko bazigize bazisatse bagenda bafata abantu babanyaga amatelefone babanyaga n'amafaranga none ibyo ngibyo nibyo nasanze biriho nabo bantu barabajyanye iyo bagiye mu gihugu
abantu batemwa bamwamenya bari bo
njye sinari impari ariko baravuga ngo bari bambaye igiserikare bambaye imyenda ya Kongo y'abakongomani ya gisirikare ariko imvugo yabo bakavuga ikirundi ni kirundi bavuga cyangwa mu n'igiswahili ariko majorite icyo bavuga cyane ikiru
umuyobozi wa grupe maya rubirizi mirundi Omben François avuga yuko mu rwego rwo kwimira ubugizi bwa nabi basaba leta ya Republika Demokarasi ya Kongo kongera umubare w'abasirikare ku mutarure
twosaba leta yacu kugira ngo icurungikire abasirikare kugira ngo baje kuducunga baducunge twebwe bacunge n'imadi zacu kugira ngo abantu ntibareke guhohoterwa abantu baje baratwagwa yuko n'iyo ringa hari amazi kandi ayinde bayinga biri baradutwaye abandi bantu babiri twarabuzirengero ryabo n'ubu turaho tutazi niyo bari
ishimutwa ryabo bantu byemezwa n'umuvugizi w'igisirikare cya Republika Demokarasi ya Kongo muri aka karere Captain Didone Kasereka avuga yuko ari abagwanyi ba Mayimayi Kijangara na Buhirwa ndetse n'abagwanyi b'Abarundi ba FNL batwaye abo bantu kandi ko igisirikare cya Kongo gikomeje kubahiga kugira ngo abagwanyi barekure abo bantu bashimuse umuyobozi wa societe civile muri ako karere Bernard Kadogo avuga yuko kuva mu kwezi kw'icyenda kugeza muri uku kwezi kw'icumi abantu bitwaje ibigwanisho bamaze gushimuta abantu 16 muri iki kibaya cya Rusizi uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko mbere yuko abashimuswe bari kugwa babanza gutanga amafaranga ari hagati y'idolari 500 kugeza ku gihumbi s'abantu bonyine bitwaje ibigwanisho bashimuta muri iki kibaya cya Rusizi ahubwo bashimuta n'inka nyuma bakaza gusaba aborozi gutanga amafaranga kugira ngo bazirekure Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika uvira mu tara kivuye
Vedaste Ngabo urakenuye nari nabicuye ku masonga nkitangura ku munsi wa gatatu w'indwiza Tanzania irinjira mu matora y'umukuru w'igihugu Silvestre Ntibantunganya yahoze ari perezida w'u Burundi akaba yagenywe kuzoyobora umurwi wa Afrika y'ubuseruko EAC mu Mfunyapfunyo uzocungera ayo matora mu gihugu cyose ibikorwa nyamukuru vy'uwo murwi nibihe bikuru bikuru kuri ayo matora vyo nizahe mugenzi wacu Pierre Clavernier nkuru abicirganino
umugwi umujyango wa Afrika y'ubuseruko EAC uzocungera ikiringo c'imbere y'amatora ku munsi w'amatora hamwe n'inyuma yayo mu gihugu ca Tanzania nk'uko ingingo ishiraho uwo mugwi ivyerekana uzogenzura kandi iharugwa n'itangazwa ry'amajwi azoba yavuye muri ayo matora y'umukuru w'igihugu azoba itariki 28 z'uko kwezi kw'icumi perezida Silvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi niwe yagenywe n'umujyango wa EAC kugira ngo arongore uwo mugwi we n'umugwi arongoye bafise igikorwa co kuraba uko amatora ateguye ko yubahirije demokarasi intwari bereye agateka kazi na muntu hame nuko atawukumiriwe canke ngo ategekwe icazotora Silvestre Ntibantunganya yatwaje Burundi kuva mu mwaka w'igihumbi 1994 gushika muri 1996 kuri uyu wa gatanu yarakiriwe n'umunyamabanga mukuru wa EAC Liberant Mfumukeko nawe nyene asanzwe ari umurundi yarusha muri Tanzania ibiro bijeje kumenyesha amakuru muri EAC bivuga ko baganiriye kuri ico gikorwa kirindiriye uwo mugwi perezida Ntibantunganya yemeye ko umugwi arongoye uzokora utiziganya kandi ataho uhengamiye Ijwi ry'Amerika ryahamagaye perezida Silvestre Ntibantunganya kuri uyu wa gatandatu kugira agire icyo ashikirije yatwitaje ariko girinda kugira byinshi avuga kuko umugwi arongoye utaratangura neza amabanga icyo bikoze yatwijeje ko mu mabanga azoba ajejwe atamananiza arimo yemeye kuzotubwira byinshi amaze gushika i Dar es Salaam ku mugwa mukuru wa Tanzania gutangura ayo mabanga kundwiza bitekanwe ko uwo mugwi uzocungera amatora mu bice bitandukanye vya Tanzania hamwe no mu gihugu ca Zanzibar naho nyene hazobera amatora ya perezida Zanzibar ni zinga rishamikiye kuri Tanzania uwo mugwi ugezwe n'abantu barenga 30 baserukira ibihugu bitandukanye bigize EAC inama nshingamateka y'uwo muryango ugwaruka n'imigwi yigenga ijejwe amatora muri ivyo bihugu gusa nta mutanzania n'umwe arimwo kugira ngo ntahave agira hahengamiye nk'uko amategeko agenga uwo mugwi abisegura umunyamabanga mukuru wa EAC yabwiye perezida Ntibantunganya ko kubona uwo muryango ucungera amatora mu bihugu biwugize ari kimenyetso ko intwaro rusangi iri kwirashinga imizi mu kare kuri we amatora yo mu gihugu cha Tanzania niyagenda neza kazobara kunguko ku muryango wose yibutsa ko iyo hari igihugu kidatekanye mu karere umuryango wose wa EAC ushikigwa n'ingaruka mbi ni mu gihe imvururu za politike zadutse mu Burundi kimwe mu bihugu bya EAC mu mwaka w'2015 zagize ingaruka mu karere kose kanatsinda izo mvururu zatumye abantu barenga 400,000 bahungira mu bihugu bibanyi abarenga 300,000 bakaba bakiri mu makambi y'impunzi mu bihugu bitandukanye bya EAC uhereye muri Tanzania mu Rwanda mu Buganda muri Kenya no muri Congo igihugu citeguriye kwinjira muri uwo muryango EAC isanzwe irunga ikimigwi icungera amatora mu bihugu byose bigize uwo muryango yamara mu matora heruka mu Burundi umugwi wa EAC ntiwaronse amahigwe yo kwemererwa kuja gucungera amatora kubera ikiza c'umugera wa corona muri Tanzania perezida John Pombe Magufuli asurikira mugambe CCM chama cha mapinduzi ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'2015 azoba yitoza mu kiringo ciwe cha kabiri amashami mpuza makungu aharanira uburenganzira bwa muntu amwagiriza ko atwaza umukazo kandi ku butegetsi bwiwe bubangamira abatavuga rumwe na leta amashirahamwe n'amaradiyo yigenga azohiganwa n'abakandida 14 batavuga rumwe nawe harimo Tundu Lissu aserukiye umugambwe Chadema ukomeye mu kitavuga rumwe na perezida Jean Pombe Magufuli Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano gatondo ubu naho akari wa mwanya w'imikino na sport twari twabararikiye tugitangura turahera mu Burundi ahindwi igira iya kane mu ihiganwa rya basketball mu gisagara cha Bujumbura yaraye isozerewe umurwi wa Kern ufashe ikibanza cha mbere mu mupira w'amaguru naho mu ihiganwa rya Burundi bwose imigwi zose rukira u Burundi mu nkino za Afrika yose yaratsinzwe Desire Hatungimana arabigaruka ku mino nkuru yaduteguriye
kundwi igira ya gatandatu mu ihiganwa rya umupira w'amaguru mu Burundi umugwi wa Musongati uzoserukira u Burundi mu nkino za Afrika z'imigwi yatwaye ibikombe iwabo waratsinzwe na Edrenoir bitsinda 4-3 message ngozi nayo izokina mu babaye abambere wabo ikaba yatsinzwe na Wayale FC y'umuramvyi bitsinda 3-1 ubwo rukino rwarababagishane mu menyereza uwo mugwi Jiminda yizeye ahamenyesha ko batari kubigenza nk'umugwi ukeneye igikombe uno mwaka
sinda byakiriye neza gutsindwa uru rukino n'urukino twari twaje dushaka kugutsinda kugira tuve mu kibanza kibi turimo ariko murabona yuko twasinzwe ngubwo yuko nuvuga yuko mu mupira birashika ariko uri kuragwanira nk'igikombe ukazuragira nk'amaherere yagucanye biragoye murabona ku championnat ko uyu mwaka ari championnat igoye ikipe nyinshi zari yubatse ukeneye kubyitwara rero ari amaherere tutagukeneye gukora aje mu gice cya kabiri nta kintu na kimwe kigeze dukina Royale nibo ubona ko wagerageje gukina neza no mu gice cya mbere twakinye ariko siko nari nshaka uravye muri rusangi Royale yagerageje gukina umupira mwiza barafise abakinnyi beza babonye ingene bashaka kwigori na kuvuga yuko nuno musuraje nka defense yacu ingene yari ihagaze nuvuga yuko yari ihagaze nabi cyane
mu zindi nkino zabaye kubibuga bitandukanye byo mu ntara zigize u Burundi Olympic Star Muyinga yatsinze Rukinzi bitsinda 3-1 ikibona kugumya ikibanza cya mbere Buja City yirahiye Vitaro igeza aho umwaka ashaka mu kuyitsinda bitsinda 2 ku busa Kayanza United yanganije na Inter Star bitsinda 3-2 Flambeau du Centre inganya na Atletico Academy ibitsinda 2-2 ni navyo kandi Burundi Sport Dynamique na Bumamuru zatsindanye mu mupira w'amaguru naho ukinirwa ku musenyi wa Tanganyika kundwi igiri ya gatatu yihiganwa gi Bujumbura kuri no w'Imana umugwi wa Muro watsinzwe n'umugwi wa Africa Sport bitsinda 8-7 Azamu yirahira Bahinex mu kwitsinda bitsinda 7-1 Les Elites nabo batsinda Sagasable bitsinda 4-1 mu gihe ku munsi wa gatandatu Mikimba yari yatsinze Bonge Beach bitsinda 7-3 nayo umugwi wa Beach Boys ukaba watsinze Bibamba usomyeje cyane ibitsindo 14 ku ndwi igiri ya kane naho mu higanwa rya basketball mu gisagara cya Bujumbura New Star yatsinze Dynamo ku manota 83-71 uwo mugwi ukaba warumaze imyaka 5 udatsinda Dynamo umumenyereza wa New Star Nshimirimana Christian aganira n'abamenyeshamakuru inyuma y'urukino yamenyesheje ko umukenyero wiwe ari wo watumye batahukana intsinzi
ikintu twagerageje gukorera ko cyane twasubiye mu defense bushasha kuko turi mu ekipe twinjiza byinshi ariko natutsinzizwa byinshi twagerageje gukosora defense cyane cyane ku kintu cy'abakinnyi batatu Chebe Jean hamwe na Keniko ke nabindiza nabo amanota menshi cyane turagerageza turamufata naho premier carte yadutsinze presque wenyine ariko mu nyuma Loris yaragerageje aramufata n'ibyasubiriye n'amani yaramaze imisa bakinira cyane naho turagerageje turamufata kumufata na cyane cyane ari kintu twakoreye ko gose yari mahobo defensif ukura na afisa bapivunga mu gice cyanke mu soda turagerageje turababuza gufata mahobo
muzindi nkino urunani rwatsinze Jim Kanaka mu minota 82 kuri 42 naho muzinga ikaba yarushije Aigle Noir mu kuyitsinda ku minota 180 kuri 52 kugeza ubu Kerne imkwanda cha mbele, New Star ikaza uga kabiri na yuru nani ukabaruri mkwanda cha gatatu. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ya Amerika.
Desire Hatungimana urakoze reka mugenzi wawe Jean-Claude Munyandinda aca gukora mu ngata kuyavugwa mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda.
Mu mupira w'amaguru ejo ndi kwa gatandatu inama y'inteko rusange ishyiramwe ryo mukino mu Rwanda Ferwafa yarateranye mu byari byitezwe na benshi harimo kumenya niba nta gisibya amakipe abiri Gicumbi FC na Heroes FC agomba kumanuka mu kicyo cya kabiri nkuko byari bimaze iminsi bitegetswe na komite nyobozi ya Ferwafa nyuma yuko aya makipe aje mu myanya ibiri ya nyuma ubwo shampiyona y'uyu mwaka yasozwaga itarangiye kubera icyorezo cya virus ya corona. Mu nama ejo ndi kwa gatandatu byashimangiwe ko Gicumbi FC na Heroes FC zitagomba gusonerwa zikaba zigomba kwitegura kuzakina mu kicyo cya kabiri. Indi ngingo yari iteye amatsiko ni ukongera umubare w'abakinnyi b'abanyamahanga bemerewe gukina mu makipe yo mu Rwanda bakava kuri batatu bakaba batanu. Ibi nabyo ntabwo byemewe nubwo cyari cyifuzo cya benshi mu banyamuryango.
Ikintu kiza byadufasha rero mu iterambere ry'umupira urabona kera hakiriho abanyamahanga nka batanu hari spectacle nziza wasangaga amakipe akomeye APR ifite abanyamahanga benshi Rayon Sports Kiyovu za mukuru. Uyu munsi wa none rero dukeneye kwigira ku banyamahanga ariko baturusha.
Tukiri mu mpira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikomeje imyiteguro y'umukino uzayihuza na Cape Verde ku munsi wa gatatu w'imikino yo guhatanira itike yo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu. Kubera ko iminsi yo kwitegura ari mike, icyo abatoza barimo kwibandaho ni ugukomatanya imyitozo yo kongera umwuka n'amayeri y'umukino. Uyu ni umutoza wongerera abakinnyi imbaraga mu ikipe y'igihugu Serge Mwambari.
Turimo turashaka uko abakinnyi bakora ikintu cya readaptation bakongera bagasubira muri rythme navuga ikenewe, ubundi tuzakurikiraho gukora ama programme ari integré kuko igihe dufite ntago kitwemera gukora programme zose uko twabikora. Turaza gukora ama concept ari modifié, turaza kwifashisha ama méthodes ama programme dufata fitness tukombina na technique na tactique byose hamwe.
Yongeraho ko ikindi barimo kwitwararika ari ukwirinda ko abakinnyi bakwibasirwa n'imvune.
Ikintu turimo turakora turi muri cadre ri physique dufatanje na medical team no kugira ngo abakinnyi batavunika. Dufite programme za injury prevention kuko abakinnyi bamaze igihe batagukora bamaze igihe barabuze ama automatisme amwe mu movement tugenda tukurikirana hafi twifashimo na medical team yacu. Programme yacu yose yubakiwe mu gukora uburyo abakinnyi bagira kuri peak ikenewe cyane dutuma batagira ama injuries cyangwa se imvune.
Mu mukino w'intoki wa basketball ejo ku cyumweru shampiyona yari imaze igihe cy'amezi arindwi yarahagaze yongeye gusubukurwa. Mu mikino y'ikubitiro mu cyiciro cy'abagabo ikipe ya IPRC ya Kigali yatsinze IPRC ya Musanze amanota 108-50. Mu bagore IPRC ya Huye yatsinze The Hoops amanota 73-57. Imikino irimo kubera mu nyubako ya Kigali Arena. Abafana ntabwo bemerewe kwinjira kandi nta n'icyizeye ko ubwo burenganzira buzatangwa mu minsi ya vuba nk'uko bivugwa n'umwe mu bayobozi b'ishyirahamwe ry'umukino basketball mu Rwanda.
Ariko iyo tugendera cyane n'amategeko natwe turategereje. Tutegereje cyane kurusha wenda uko bitekereza kuko natwe tuba dutegereje ko hari igihinduka ku bijyanye n'uko iyi COVID igenda igaragara muri iki gihugu. Ubwo ni ukuvuga ngo igihe cyose bazaduhuga uburenganzira dufite icyizere ko mu minsi iri imbere bizaza. Ariko ntacyo twabitangariza kuko dutegereje amategeko.
Muri iyi shampiyona yasubukuwe mu cyiciro cy'amakipe y'abagabo harimo amakipe umunani agabanyije mu matsinda abiri. Itsinda rya mbere rigizwe na IPRC Kigali, IPRC Musanze, Red Basketball Club na UGB. Mu itsinda rya kabiri harimo IPRC Huye, Espoir, Patriot na APR Basketball Club. Mu bagore harimo amakipe ane ariyo APR Basketball Club, The Hoops, Ubumwe na IPRC Huye. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi rya Amerika. Mu munsi umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Akaba ino ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano gatondo dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikro marikuma na Joe Diane ni nahazwe amakuru n'ibiganiro vyacu vya kino gitondo vyegeranije na Fasil Gebehu yakoze kwizina rya bagenzi bacu bose nifatikanije nawe rero tubikebanuye tubipfuriza kugira indwi nziza no kuranirwa mu vyo murimo vyose naho utaha. Radio Ijwi rya Amerika irabashikiriza ivyumviro ku ngingo zitandukanye. Iri ni ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Nkuko bigaragazwa na gahunda ishinzwe kugenzura no gutanga inkuru za mbere y'igihe ku bijyanye n'inzara FEWSnet icungwa n'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID, igihugu cya Sudani y'Epfo cyongeye kandi kwisanga mu ruhuri rw'ibibazo. Uburemere bw'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa muri Sudani y'Epfo kugeza mu kwezi kwa mbere kwa 2021 buzaguma kuba hejuru ku gipimo kitari bwabeho kuva mu mwaka w'2014. Ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere n'ihungabana ry'ubukungu ni bimwe muri nyirabayazana z'icyo kibazo, ariko kandi hakaza n'imvururu n'intambara zikomeye byayogoje icyo gihugu. Nk'uko ishami rya Roni rishinzwe ibiribwa ku isi PAMU ribitangaza, imyuzure ikabije yibasiye icyo gihugu mbere gato y'igihe cy'isarura yangije imyaka yose mu mirima ndetse yica amatungo. Iyo myuzure yongereye ubukana ikibazo cyari gisanzweho, iteza inzara, indwara zituruka ku mirire mibi, hamwe no kuvana abantu mu byabo. Abana bari munsi y'imyaka 5 akaba aribo bibasiwe cyane. Ibintu bimeze uko mu gihe icyorezo cya COVID-19 n'ingaruka zijyanye no kugikumira nabyo byarushijeho kuremerera ikibazo cyari gisanzweho cy'ubuke bw'ibikorwa by'ubutabazi bihungabanya urwego rw'ubuvuzi rwari rusanzwe rwarazahaye. Kubera iyo mpamvu, kuri ubu abantu bagera kuri 7,500,000 muri Sudani y'Epfo bakeneye kugobokwa. Ku itariki ya 24 y'ukwezi gushize kwa 9, ubwo habaga inteko rusange ya Roni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zakiriye, mu biganiro byahuje abaterankunga 10 ba mbere b'ibikorwa by'ubutabazi ku isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye gutanga inkunga ingana hafi na $108 million z'amadolari mu bikorwa byo kugoboka abaturage ba Sudani y'Epfo barimo n'abahungiye mu bihugu bituranyi. Bwana Mike Pompeo, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika, mu nyandiko ye kubirebana n'iyi nkunga yagize ati: ubufasha bw'ingoboka Leta Zunze Ubumwe za Amerika itanga harimo inkunga yihutirwa y'ibiribwa, serivisi z'ubuvuzi, gutanga amazi meza yo kunywa n'ibikorwa by'isuku n'isukura, cyo kimwe n'ubufasha bwihariye ku bagizweho ingaruka n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri Sudani y'Epfo. Mu bundi bufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitanga kandi harimo ibikorwa byo kurokora ubuzima ku mpunzi z'Abanyasudani y'Epfo bagera hafi kuri 2,200,000 ziri mu bihugu bituranyi ziganjemo abagore n'abana. Harimo n'imfashanyo kandi igenerwa imiryango yegereye inkambi muri ibyo bihugu byakiriye izo mpunzi. Amerika kandi itera inkunga serivisi ya Roni ikora ibikorwa by'ubutabazi hifashishijwe ingendo zo mu kirere mu gutwara abakora ibyo bikorwa kugeza ibikoresho bikenewe muri Sudani, cyo kimwe no mu bindi bikorwa by'imiryango itegamiye kuri Leta igera hafi kuri 30. Bwana Mike Pompeo ati: Amerika ikomeje kuba umuterankunga mukuru w'ibikorwa by'ubutabazi haba muri Sudani y'Epfo ndetse no ku isi. Tuzakomeza kuba umusemburo w'ibisubizo mpuzamahanga bigamije gukura abaturage ba Sudani mu mibabaro. Arongera ati: turashimira abaterankunga ku ruhande rwabo kugeza ubu, ariko kandi tubona ko bigikenewe cyane guhamagarira abaterankunga basanzweho ndetse n'abandi bashya kongera gutanga undi musanzu cyangwa se kurangiza gutanga uwo biyemeje kugira ngo iki gikorwa cyo kurokora ubuzima gishoboke.
Iyo byari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Thank you.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in